Kashimle komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ya Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Icuka cha politike niyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ecclesia Catholica biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'ama paroisse yose yegukira Ecclesia Catholica mu Burundi inama ya Episcopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye Muzi ya Episcopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza gateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga ino musi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episcopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Katolika ibwirije gukorana na leta kuneza ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri nta mwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana umuryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami iryo babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canje guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umba mpimbawe nako karuhuko
yego
kagaza kakama karyo kugusenga cyane cyane
muradza muratwibuka
bo bose bangiriye neza
mu gusenga muradza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Eklezia Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzaje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe na umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo Repubulika Demokratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse nonehera aba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere nikiye mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vatican muri kano kanya yagiye mu tumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishwe kwibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simoni Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Eklezia Katolika mu gihugu c'u Burundi rana byivugiye muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezeranana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijo rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye mu haba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni giki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongwe igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Eklezia Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twa twagize bakwiriye umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo b'Agatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero nuno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa niduhave tumwitiranya n'ibindi niduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere uko baryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubigona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite utubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku ijuru ry'Amerika. Izaha uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri. Mega Burundi ubukuvaho jewe mpinyaka 2000 ni donke mpinyaka 35 y'amavuko ubitandwe dushaka kumenya Burundi buri ko buvahe bujahe twebwe kubajene bigiye ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi akoze kibazo cyanjye ni iki
Izahake aho mujana aho muva ubiruranishije mu kimu by'ukwemera Imana canke mu cyahe gisata
Monsikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishitse kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo ka ushaka kwa kwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki ukuze mu bwahe bw'ukwemera bwa politike canke bwiki
bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze cyane ngira umunsi mwiza ku telefone yewe yari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga ryatangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Burundi ubuzima bw'Burundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe nduko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika yabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ari yo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose. Iryo teka rero, iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka nta ushobora kurikomakoma, nta urifitiye, nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba. Ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye nongaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfunza.
Iryo teka gifashe gute kubwanyuga musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kubwanya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'uko akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyarota nawe kugira ngo amererwe neza. Nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari, ari mu kumubungabungira amagara, ari mu kumusigamira utwo atunze, ari mu kuduteza imbere, ari mu kibanu cyiza, ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe. Naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba bakagirana n'aba babanyi babo bakagirana n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga. Ibyo rero nabyo nyine biratumba rya teka ryononekara. Ni nacu abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukurinde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byoba byiza babimenye kugira ngo babihugure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa, kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose. Baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose. Niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yokuba yokusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri byo byose mutubwiye abo bibugenda na abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Eklezia Katolika ko akihari ari iki ntandaro niki?
Emre kubwanje narabivuze harashize utusi kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya haryo azoturushishwi azoturusha igihagararo zewe nabanye n'abanye politike ngirango 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo ku mutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndenda baramutse mwerewe wa Zambia mwa mkuru wa Rusaka.
Akabazo kawa
akabazo ahuko na nungo ka akabazo ahuko na chanka hanini nyangi chiyo mbiro chanyi chitetelezo change chiyo mbiro change changi chitetelezo change hite mungo igihugu cyangwa kugira ati butabikanye butundi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nawe tuwo ati kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we apake ikintu akakiyerekanya wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagitanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma bariko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata manoti badutekereye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko tworamuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka.
Hama utwo tunenge dutanduka kanye dufatiye ku ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda ni baraba abanyagihugu abakirisu bariko bara habonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mu bivuga kwikiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nkico mwise urudubi niko mwavyise.
Emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bizira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe. Nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi mahineye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndeo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba.
Ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana kimbe. Oko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu duteze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwepiskopi mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyarahije gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma. Reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbereje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoje hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi ndumva yuko twoshobora gushika kunyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikije impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanirwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
no kuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo numuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ahimahama narababonye nuko aho zandutaza zamutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje ako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo zitumbuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bari bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibiko ku byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ribi boshoboye kuzana amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko niribanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri ugo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza, ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ahunga ibyari byabaye nk'umubihumbi 15 ribwira yuko yogaruka yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira mukundi kubura kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikaze ku ijugi Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntibone tujya kumupfunga ntitujya kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere yuko muca mwishura kuri
kanyarwanda zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuri iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama gamusenyeri, sinzi ko muravyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange. Umugambwe uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politique canke politique irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu, nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhandi na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza yari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza, na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tunume, ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier, ikaze ku ijwi ry'Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze gose, ndabahaye miriwe kandi ndanahimiwe cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana, hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo canje, hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho umukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu
ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera
urakoze cyane Didier ugira umuse mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumva dutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukuri kuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bariko barondera ukukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakartiye arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya nitirinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kuyamiriza ikirengo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Urundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kirya gihe ubimeze gute ubu nta icivugo cyacari cyake indi nyene canke byarahindutse bivanye n'igi
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro na kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya kese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhi impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise duhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebe Imana nakahe
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndetse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza
murakoze cyane cyo bya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni nta mwana twihuta ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama ya Episcopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa i Vaticano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi bijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramwo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tubipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.